mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'ibihumbi 2018 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oyane Itangishaka mu Burundi dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 cyangwa mu Rwanda tugasamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Ni bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli, mubarebe imyenda bambaye kubasa neza. Njye ntabwo nzi ko tuzabishobora.
Uyu ni umucuruzi mu karere ka Rwamagana mu Rwanda anegura ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwaho bibabuza guha ibicuruzwa abanyagihugu badafise mituwele ndetse n'abafise umwanda. Iyo nkuru n'izindi turazibafitiye. Ikaze mwese. Ibihugu bifasha Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu ONU bisaba leta y'Uburundi kugira ibiganiro n'amashiramwe mpuzamakungu yigenga akorera mu Burundi kugira ayo mashirahamwe abandanye ibikorwa yakorera mu Burundi. Mu itangazo vyashize ahabona vyemeza ko naho hari amashirahamwe amaze gushikana ivyasabwe kugira asubire gutangura gukora inyuma yaho igihugu gifata ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'amashirahamwe yigenga menshi ayahagaritse ibikorwa vyayo. Ivyo bikaba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu akaba ariko bashikiriza ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ivyo bihugu byagize ico bishikiriza ku ngingo y'igihugu cy'u Burundi yo guhagarika ibikorwa by'amashirahamwe yigenga mpuzamakungu nibihurikiye mu bumwe bwa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Buyapani, igihugu cya Canada, igihugu cya Suisse hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu itangazo vyasohoreye hamwe kuwa 17 kwezi kw'icumi 2018 ivyo bihugu bifasha Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu ONU vyemeza ko vyafashe nk'ama ingingo ya leta y'Uburundi ihagarika ibikorwa by'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga kandi bishima ko harayatanguye gukurikiza ivyasabwe kugira asubire gukora naho vyemeza ko menshi muri ayo mashirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa. Abo bafasha Burundi bemeza ko ayo mashirahamwe yaburabujwe gukora ari ntangere mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Nk'uko biri muri iryo tangazo, abo bafasha Burundi bemeza ko ayo mashirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemwo, nko gufasha mu kugwanya indwara za malaria, umugera wa sida, no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi. Ibindi ayo mashirahamwe yafasha nk'uko vyemezwa nabo bafasha Burundi nibijanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu, gutanga ifumbire ku barimyi, gufasha mu bijanye n'umuyaga nkuba, ivyo kwiyungunganya hamwe n'ivyo kunywanisha abarundi cyane cyane urwaruka. Bibutsa leta ko igice kinini cy'imfashanyo ziva muri ivyo bihugu n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bicishwa muri ayo mashirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishikire abanyagihugu. Abo bafasha Burundi bakemeza kwihagarikwa ry'ibikorwa by'ayo mashirahamwe rifise ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Bagashima ko amwe muri ayo mashirahamwe aze yaratanguye kubaza ibijanye n'amategeko yo muri 2017 agenga amashirahamwe mpuzamakungu yigenga. Ivyo bikazotuma ashobora gukora yisunze amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu mu bijanye n'intwaro n'ubutunzi nk'uko bisabwa n'abatanga uburyo muri ayo mashirahamwe. Abo bafasha Burundi basaba ibiganiro n'imibonano hagati y'impande zose kugira haboneke umuco mu byo gukurikiza amategeko ku bijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi, mbere bakemeza ko bufasha muri ivyo biganiro kugira ibikorwa byo gufasha abanyagihugu kugira bashikire iterambere rirama bibandanye. Ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga yafashwe n'inama nkuru y'umutekano kwa 26 kwezi kw'icyenda 2018. Umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati, inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu nama yamuhuje n'abarongoye ayo mashirahamwe akaba yasavye ko ayo mashirahamwe yiyandikisha gushasha yibangikanije ibintu bine harimo kwisunga itegeko ribagenga, kwiyemeza gucisha amafaranga yabo mu banki nkuru y'igihugu no gukuraho ubusumbasumbane mu myaka itatu bufatiye ku bwoko nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro, no kuvuga gukoresha abahutu bangana n'ibice 60%, abatutsi nabo bakangana n'ibice 40%. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika. Hari umugwi w'abanyagihugu mu Burundi bo kumutumba wagwibakira muri komine Busoni barimira hafi y'umupaka n'u Rwanda bavuga ko bahagaritswe kurima ku metero 50 uva ku mupaka. Bavuga ko ayo matongo babamwo bayahawe na leta bahungutse muri 92 bagasaba gusubizwa ico gice bahagaritswe kurimiramo. Buramatari w'iyo ntara ya Kirundo arabahumuriza ko batazohakugwa. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abo banyagihugu bavuga ko bahagaritswe gukorera mu metero 50 z'amatongo yabo barimira mu matongo ashika ku rubibe Burundi buhana n'u Rwanda. Biboneka ko baba mu kigwati kitari cya vuba. Babanza kutubwira uko bashitse aho hantu ari naho bahawe amatongo.
Twe twari impunzi tuba mu Rwanda, twari ingo 300. Nuhu hamaze kwiyongeraho n'abagiye babyara zimaze kuba ingo 440. Kuri perezida buyo y'abashora bavuga bari hanze bose ni batanu. Kubera base ko dutera akajagari mu miryango kubera ngo bahapfa bari bamaze imyaka myinshi. Tubavuga ati rero reka tubatuza aha uce mubaha amatongo kugira ngo ajye guteza akajagari muri bene wabo basize kera. Ubu ntiboba bakihabaha baritereye mu ibitoki biti ubwo reka tubahe ngaha. Baduha imetero 250 mu butambika. Bavuze ko tubazokuraho imetero 50 ngo ni za leta.
Aho twahinze barahatwatse kandi twahawe na perezida Buyoya. Buyoya yaduhaye tukuye mu Rwanda baduha imetero 250. None bahatwatse twarimye zotera.
Bavuga ko bahagaritswe na komine Busoni. Icyo leta yoba igiye kuhakorera barabaza. Muri icyo gice babamwo kiri mu karere ka Bugesera gakunze guhura n'uruzuba. Ako gace k'imetero 50 niko bavuga ko kahabagoboka iyo imvura yataze.
Noneho rero ngo ubunaha leta ntabwo tuzohakotesha ngo bazohakorera ngo irindi mishinga. Kandi twari twarahereje kurima turaduhagarika no gutera ubu twaraharetse nyine batari bwarime nabo bararetse barimyeshije nabo gusize buri ngaho.
Bari gushaka ngo bakore imetero 50. Sinzi izo metero 50 kimwe bashaka kuzikoza kabisa. Kandi izo metero 50 ni naho hantu va gutwaka niho hantu utera amasaka kazi niho hantu ushiramwe ibiharage yakazi igiharage kimeze neza naho aho handi two tumetro na two tuzoba dusigaye na hantu habi nawo habona kuno ameze hano naho nyine aho handi hameze gucya ahantu heza zahizo metro 50 zone
habuze umuzibukiro basaba ko bohabwa ahandi. Aba n'abakiri bato bavuga ko barukiye muri ayo matongo.
Ntoyo umugorevu ampamane bampaye metero 10 z'ubwaguke kuri ayo 200 adukuduga. Bava ku hizo 50 cyasigara kano kava nkano agashika nkahaje. Rero nuko gusane yo bango bashaka kwarangura indi migambi ya leta ni bari migambi bashaka kuhakorera yindi ko bodo hahandi.
Andura none n'umusozi barawugaye niho twakura amahera yo gusuma none wumva.
Kwa musozi mwakura mwiye.
Amabuye. Hari murehe nyene niho twakora itini twayeho ngaho nyene nk'ubu unyine none akavura nk'ubu kaguye umva twacha duteragira hehe twaramaze makoharima batwatse twaje kurima duha umuzibukiro nyene tukagira nyene tubase tugapfuma duhiga handi twogura nyene.
Buramatari w'intera ya Kirundo araremesha abo banyagihugu. Alentribere Mutabazi arongo iyo ntara avuga ko atamugambi wo kubakura muri izo metero 50 z'amatongo ya amenyesha ko komine Busoni yabaye irabahagarika gato ya kugira itunganye neza aho bogeza kurima badasatiriye urubibe. Mutabazi avuga ko iyo komine yeshizeho umugwi uriko urakurikirana aho bogeza gukorera bamaze kubona neza aho abarundi bogarukira gukorera badasatiriye cyangwa ngo barengane urubibe. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bazoheza bakabarikurira kurima muri ico gice bahagaritswemo vy'imfata kibanza. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Mu Kirundo tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, abacuruzi bo mu duce tumwe tugize akarere ka Rwamagana barinubira ivyemezo vyafashwe n'ubuyobozi bwabo bibabuza guha ibicuruzwa abanyagihugu bafise badafise mituwele ndetse n'abafise umwanda. Abanyagihugu bemeza ko ico cemezo kibabangamiye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Nukubangamira abantu nkubwo afite makeya abushaka utkotuzi tuko kum utari yese wakoro kwa wana mituwele nese tuzareka kuchuruza kandi batwa kimisoro urumva wowe bizashoboka none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza kugira ngo umuntu yinjire mu baze ngufite mituweli je nago nzi ko tuzabishobora sinzi
abana abaturage bo mu murenge wafumbwe mu kagari ka Nyagasama mu karere ka Rwamagana ndetse n'abacuruzi binubira ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwabo ibyemezo byasabaga abacuruzi kutakira abaturage badafite mituweli cyangwa abaturage badafite isuku ku mubiri no ku myambaro na nyarukiye mu kagari ka Nyagasama mu murenge wafumbwe ahavugwaga ibyemezo maze ninjira mu nzu batangiramo ibinyobwa n'ahasanze itangazo rimanitse ku rukuta ribuza abacuruzi kwakira abaturage badafite ubwisungane cyangwa bafite isuku nke na baje nyira ko kabari niba bakiriya nasanzemo yabanje kubasaba ibyangombwa duruko yansubije
umuntu yakwinjira mu nzu kamubwira ngo zana mituweli wohereje umuntu ngo soka agenda ntago wabushaka kubaho mwese tuzareka gucuruza kandi batwa kimisoro urumva wowe bizashoboka ni natwe muzatubariza icyo kibazo none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza je nago nzi ko tuzabishobora
abaturage nabo nasanze muri ako kabari bambwiye ko nta wigeze agira icyo abasaba ariko bemeza ko ari uburenganzira bwabo kuba bagira icyo baka mu gihe baba bahuye n'inyota cyangwa inzara
urumva se watumwe ngo natange mituweli atafite amafaranga tukamubuza kumwabonye nka 300
ni ukubangamira abantu noneho niyo wabona n'ibyo bitatu bya mituweli ibigize umugisha urabitanga ako nabwo byakubuza no kunywa icyo inyota yakwisha utari yese wakora ukabona mituweli
ukavuga ngo banza unyereke mituweli mbona kugwa icyo bibaho wowe ushinga akabari ushaka inyungu ubwo yafite 100 ukamujya make kumwiza
nabwo wasohoka niko kunywa ngo nuko udasa neza
hari 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 gitifu ntabwo yakwemera
ubwo watubonye tunasa gutya turimo kugenda ubwo reka tujye mu gishanga yadufata
ntibyari bimenyerewe ko abaturage bataratanga mituweli bacibwa mu nzu z'ubucuruzi ibyari bisanzwe bivugwa nuko umuturage utaratanga ubwishingizi mu kwivuza akunze guhura n'ikibazo mu gihe agiye kwaka ibyangombwa mu nzego z'ibanze
mbese umuyobozi w'umudugudu aravuga ati ntuzangiza niwe ikibazo nta mituweli watanze ugasa numva wajya ku murenge umudugudu yanze
tugira ikibazo ari uko twatanze mituweli nibwo bacyumva kuyabona urumva byoroshye kandi waba bashaka ngo utangire umuryango wose nibwo ikibazo cyawe kizakemuka
mufite ibibazo utaratanze mituweli ntiwirirwe unagerayo
ntago wajyayo ikibazo kihutirwa se ubu nyine uburapo ugaceceka none se waba ujya kuvuga iki
byaba ibyemezo byo kwima abaturage ibyangombwa ngo nuko batatanze mituweli byaba ibi bishya bibabuza kugira icyo bagura bataratanga mituweli byose minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko umuyobozi bikora bari mu makosa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu Kabaramba Rivera asaba abayobozi guhagarika imikorere yise kwitanoze ubundi si umuturage udafite mituweli hari ibihano asabirwa nka biriya
oya twarwanyije kwa kundi bajyaga bagurisha n'amatungo yabo ntabwo re twavuza abantu kugurisha amatungo y'abantu mituweli n'umuntu ugomba kubyumva kumva akamaro kayo akayatanga serivisi baha umuturage ntabwo bagomba kwitwaza mituweli biriya twari babujije nawe nabwemeye ubwo ngo amuhane ntabwo tubyemeye tuzabona nawe nabikuye n'irasinya ntabwo agomba kongera kwikoresha ahubwo nta mabwiriza n'ahantu yaturutse turaza kwandika noneho hari guhera hejuru tubabwira bariya bantu batajya bumva ariko njye kiriya nawe nabwemeye ngo babivano
Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Inyuma yaho umwunganizi mu mishikirano ihuza Abarundi asohoye ubutumire bw'abazoja mu mishikirano y'inshuro ya gatanu amashirahamwe hamwe n'imigwi imwe imwe itaronse ubwo butumire irabandanye kwandikira ibiro by'umwunganizi isaba ko nayo yoshigwa ku rutonde mu kanya gaheze Frederic Ngundikije yaganire na Pamela Mubeza harongoye ishirahamwe Alliance Burundaise des Activités et Défenseurs des Droits de l'Homme Libera ntibashira kandi harongoye ishirahamwe Burundi Solidarity International na Gérard Hakizimana harongoye ishirahamwe Folcon ndeka dutega matwi Gérard Hakizimana atangura ashikiriza icyumviro ciwe
mwiriwe turamukije no kwatwumviriza abo aho bahagaze aho bari turamukije turasinye mura kumenamu.
Tashima.
Ego meturi kumwe kandi na Professor Libera niwashila kandi na wenyene harongo ishirahamwe ry'Abarundi Burundi Solidarity International riherutse kwandikira umukuru w'umwe umukuru wa komisiyo umwe bwa Afrika Faki Mahamat rimusaba kuronsa Abarundi umuhuza atahoyegamiwe mwiriwe neza Libera niwashila kandi
na maro neza
murakomeye
bari kwatwumviriza n'abana batumire
murakomeye
namahoro namahoro
ego reka dutagure kuri mwebwe nyene Libera ntibashira kandi mwikete mwandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat muvuga ko mutizigiye umwunganirizi mu mishikirano y'Abarundi mbega akizera ko iyo mishikirano izogira ikivuyemo muri iki gihe muhuza yamaze gusohora ubutumire nakakangana iki kuri mwebwe
kwitwebwe nta kintu kizovamo na gatoyi nikivyerekana nuko mu biganiro byabaye atakintu barashika ko kandi bamaze kugira imishikirano ishikine si rero igira gatanu izovamo ikintu kininiya icyo ni cya mbere cya kabiri nuko twiheje gushika uno munsi ibyashitswe ko nuko abagiye muri izo biganiro baherekeje ubutegetsi bw'Ubujumbura kugira ubutegetsi bw'Ubujumbura bushobore gushyira mu ngiro ibyakozwe byose no kuvuga ibyerekeye ibwirizwa rishingiro rishasha murazi ko itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu habaye referendum ryo ibwirizwa rishingiro rishasha rikajaho mu ncamake rero abagiye muri izo biganiro baraherekeje ubutegetsi kugira bushire impungiro programme zayo n'ubu ya gatanu niyaba mu gihe yoba no kugira bategure amatora mu bihumbi 2020 bazoherekeza uwo mugambi wundi wimirije ari byo twumvise ko ibizo bazoyaga ari fed route no kuvuga urupapuro rw'inzira gutegura amatora mu bihumbi 2020
Libera muravuze ngo mu gihe amatora yo imishikano yoba hari amakuru mufise avuga ko iyo mishikano idashobora kuba
mwarakurikiye amakuru ku ma radio hasohotse nk'umuvugizi vice president du parti CNDD-FDD yaravuze yuko nama nozeye ibyo biganiro byabananiriza Burundi ko bidakeneye kubananiriza hanze le premier vice president nawe yaravuze yuko ko ibyo biganiro ari guta umwanya umuntu yiyumvirije abo babiri biraboneka neza yuko Bujumbura itashobora kwitaba ubutegetsi bw'Ubujumbura budashobora kwitaba ibyo biganiro
ariko na mwebwe muravuga ko ibyo biganiro ataco bizovamo ikintu mwebwe mwobona co korwa kugira ngo ivyo biganiro bigire akamaro Abarundi niki
ica mbere cyo cyo nuko Abarundi bose twokwemeza yuko ari ingorane mu gihugu ibizerekana ni byinshi Abarundi babaca ibihumbi 500 barahunze kandi abandi babana bahunga hariho ubwicanyi ibyo ndiko bigaruka ko n'ibintu Abarundi bose n'amakungu yemera ko ari ingorane icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko hari ingorane abantu bateza kuyaka kuri batora umuti w'izo ngorane icyo kugwa rero ni uko ubu ibiganiro by'ukuri atawe bikumira hamwe n'umufasha atawe yegamiye uno munsi abari ko barafasha bararetse igice kimwe cy'abari ko baraganira bagiye ibintu byose nshaka kuvuga yuko muri buka nibutse yuko amakungu yose abayi New African ba Nations Unies ibayi New European ibayi nakajya karere bavuga yuko ibyino accord arusha atawo ikorako
egome icyo kibazo ni cyo tubandanya cyane gose reko nashaka mbaze mushya na Gerard Hakizimana
reka bize gato yinashame mvunagure nuko rero umu ibyokugwa ishokugwa nduko haboneka umufasha mushashe atawo yegami no guhindura igihugu ibiganiro biramo ikindi cya gatatu nico bokwiga kugira umuti urama abarundi bose boroherwe barongo mahoro n'umutekano uwo muturama naho n'ukwiga ingene
abasabe umpe inshungufi umpe inshungufi ngufi reka tubaze mushya na Gerard Hakizimana nawe nyine tubwire mwarandikiye umuhuza musaba ko ishira mu ryanyo ryo tubirwa hari nishu muraronka mukanye gato
nakode cyane meje kwivuga twarandikiye umuhuza hari kigerekezo ya kabiri aho twanditse rusaba ko ishira mu ryacu ryo tumigwa bitwa twashizemo n'andi mashira hamwe gwamwe nishamwe gishize kwanya kimwe na kamona mama nuko dukora mu Burundi kandi tuzi ibyo yabera mu Burundi ari twa twagombye twashatse weka muhuza ko ibyaye n'inyo n'uko byatanze bitatu bitadushimishije usanga na mashira hamwe yatumiwe atari mu gihugu nayo gasanga ari kuza mu gihugu na traffic aterera kiretse ko ahanini usanga ari kwavuga ibintu bakura kuri za mbuga ngurukana bumenyi yo tukakwipfuza ko ishyamo ryacu atawugegamiye mu byaye na politiki yo tumigwa kugeza no munsi tuvugana nta nyishu turaronka ariko kandi turabandanya gusaba ko twotumigwa kindi dusaba naho twotumigwa tubona ko ibyo byaniro nko kwezi kwa 10 ariko kuna ko muzi ko abarundi babuze icungu na cyane cyane icungu za yarundi nayo yo kwikukira amuni chungu ya demokrasi rero bigatuma abarundi mu gihe bwo kwitaba batuba bahaye agaciro gakwiriye iryo chungu
muri ko musaba ko ivyo biganiro byose birakunguruzwa
icyo dusaba nuko byunguruzwa hama kandi tugasaba ko naho byo kunguruzwa bagombye gutumira amashyira hamwe ari mu Burundi yose kugira atumire imigambi yose kugira ashobore kwitaba ashikirize ahagaze kuko nayo azi ibiriko bira mu gihugu cyane akurikirana cyane yakurikiranye byofasha kugira kumbure umuti utohogwe mu gihe rero ibyo bitokunda twegumisha mu turongoye dusaba ko ibiganiro byo cyabiheza bigatahukanwa mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na benshi bashoboka nkuko twabishyirije mu itete twanditse uno muti nta cyitwazo na kimwe cyuko umuntu yovuga ku biganiro bishobora kubera inyuma hama ikindi novuga ko tutawugiye ko na mugenzi wanjye yewe se simakana umuhuza amaze gukora ibitari bike kandi novuga ko yateye intambwe mu byo yakoze muri azi ko mu biganiro byaheruka yavuga ko ari bya nyuma barashyize ku bitari bike hari ibyo banditse rero twibaza ko ibisigaye no munsi nuko abarundi bose bamenya ko igihamba yari uko bajya hamwe bakumvikana bagategura amatora y'ibihumbi 2020 neza kuko kanatsinda abarundi turi umwe
mukanye gato murafite kizero mu gihe ibyo biganiro byo wakwigenekezo byatekanijwe muri uko kwezi kw'icumi murafite akizero ko bizogira ico bivuwemo mukanye gato
bwa mbere twogira akizero mu gihe amashyirahamwe yose akorera mu gihugu yoba yatumiwe mu gihe amashyirahamwe atoba yatumiwe nitwifuza ko ibyo biganiro biba twifuza ko na leta hamwe n'abandi banyepolitike bose boca ibamwo ku ibyo biganiro na nibyo byo babiko biracagura yabiko bikoresha cyaka imwe na kamwe na mama dusanzwe tugwanya nkuko mu kete twabyanditse twabyanditse ko bivanga kwa mwe bamwe mu byo biganiro
yego me
ari ibintu twamirira kure mbere tuma kuri toki mu ntumbe yo kugomba kubuza ibyo bintu bibandanya biba
yego me madame Pamela mubeza muri namwe murongo ishira hamwe yandikiye muhuza arisaba ko mwotumirwa hari inyishu muraronka
nkani turaronka kiretse ko dufite amakuru atubwira yuko hariho abafite ubwo butumire mugabo ngo bufite twebwe ntiturimo
ikintu muri ko murakora ni iki muri iki gihe
turiko turabandanya tudashaka tumwandikire turiko turababwira tubabwire ukuntu bimeze tukashikiza ibyiyumviro by'iwacu bisigura yuko tuvuga tuti ntibyumvikana na gato y'ukuntu aberekeye n'aya matata ari mu Burundi badatumirwa nicyo cyumve tuba dushikiriza amakungu n'abandi bose bafite ijambo mu gihugu n'abafite ijambo mu karere
mwihweje ibishikirizwa n'imirwi itandukanye murase kizera ko ibyo biganiro bizogira intambwe
biragoye ko bigira intambwe kuko nicyo nakubwirije kubabwira abafite icyo bari guterera ntibari kuba baratumirwa kuko amatati yabaye mu Burundi ingorane zabaye mu Burundi zari zerekeye twebwe abanyagihugu bari mu Burundi abari mu Burundi icyo gihe cyangwa abahunze ubu buri abanyagihugu kuvuga abakenyezi urwaruka bari mu mashyirahamwe nibo ba aya matati yashikiye yabaye mu Burundi nibo bahohotewe bikomeye nibo bashikiwe n'ingorane nibo bavuze nibo bangajwe nibo bafunzwe nibo havuyemo abapfuye mugabo hageze yuko hafatwa hafatwe ingingo haja mu biganiro ugasanga abo nyine begwa n'ibyo bibazo nibo batatumiwe
tubibutse nshuti mwese ko muri komara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Etienne Mwiweneza
Mwiriwe.
Etienne muri hehe?
Sabwe?
Muri hehe?
Etwe twavuze yuko turi muri Kirundo Busoni.
Ya kazi na Kirundi ninde?
Ndiyo kubwayo.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mashira hamwe yanditse asaba ko yotumirwa nayo nyene mu biganiro bizohuza abarundi mu misiri imbere imishikirano izoba mu misiri imbere. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Murakoze cyane. Kubijanye n'ibi bintu ukuntu bimwe birakurikirana Brema twe tugerageje kuraba turabona yuko n'umuhuza ubwiwe n'umufasha wiwe nabo nyine ntibabona donc iyo uri murakina umupira utabona igori riri kugira ujyane umupira nabwo nyine ntabwo uba uri umukinnyi ureba neza aho ndimo ndashaka kuvuga ku iki kijyanye n'ukuntu bajya bavuga ngo abantu batonde ngo bariya ntibatonde uzi neza yuko uri umwere uravuga uti jewe ndaje nihaza abantu bose hagira umunyagiriza ikintu niba hari ikintu nagigwe bose bakoranye urumva bijya rero umuhuza aca avuga ngo yatumiye hariho abo yasinde bijya byerekana ko ari sisteme abafise bavuganye na leta kibariya ubasinde bibe biraburudubi kugira ibintu bibe biradimbira
urakoze Etienne reka
gatoya
duga kunyarutsa sozera
ikindi nashaka kubaza nk'ikibazo kandi kigaragara ko ariho bituruka none inyo africaine east african community amakungu zaho ni none abo bantu ko barabantu muri kahise k'igihugu bafise imbaraga none bo ubu basigaye barushwa ubwenge n'abarundi koko ku buryo basigaye nabo batabona ibintu bija kuko ibatofata ibintu mu minwe bavuge bati turashinze itegeka ibintu tubitwaruka
murakoze Etienne reka ijambo batumire bagira icyo babivuze ko reka dutangure kwinjira reka Hakizimana duga ku ijambo mwishuza ku
ubwamerege manishimire Etienne ariko kandi kujyanye no gutumira canke kujyanye n'umuhuza yose ni uvuga ko bananiwe canke bafite ibyo bavugana na leta imbere kuri ababifise yaza ko leta abariyo itanga urutonde rw'abantu bose batumirwa yakoneka rero ko umuhuza ku by'ukuri yigenga mu byo akora ariko kandi twebwe ngo twabishikirije kare twibaza ko umuti w'ibibazo cyane ukujya hamwe ariko tworeka abafite ibyo bagirizwa ngo bitabe ibiganiro ahubwo abo twibaza ko icyambere ariko bajye imbere gutungane hamabeze bakabandanya bubaka igihugu nk'abandi barundi mugabo twifuza ko tuguma mu kudahana ibyagiye biranga akahise mu buryo byanatumye tuguma tubura abantu ibihe bitandukanye twavuga n'incungu zacu twagiye zirahagwa mukamuzi ko atagiye cyahengeshanije abarundi bagumye babura ababo rero tuba twibaza ko uno munsi tutaba dushingira intahe ukudahana cyangwa ngo tuyumvire ko ibiganiro bizoza bitora umuti ari ibiganiro bitsimbataza ukudahana oya ibiganiro bizotora umuti ni ibiganiro bikwemo bose ariko bari mu gihugu nkuko nabivuze amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu atari abantu bakura ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi atari abantu bavuga ibintu uko bitari atari abantu ariko bakorana na opposition
ego namwe madame Pamela Mubeza mu kubibazo ni ivyimvira byashikirijwe na Etienne muduga ku ijambo
Negira manje murakoze cyane negira mbanze nsubire ariko ndashaka kubabwira nuko sagaseseshwa rumuri birazwi neza yuko hari amashira hamwe yitwa ko ari amashira hamwe ateka akazi na muntu yegamiye ubona ko ahengamiye kuri leta hakaba n'andi mashira hamwe wumva ko ahengamiye kuri opposition
abo rero barabatumire ba Frederic Nkundikije mgenzi wacu yaganiriye n'abatumire ku bijanye n'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania niho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu mwari kumwe na Oriane Itangishaka turabashimiye tubararika mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika